twayakiriye nabi uko byagaragaye yuko iyo sentare ntiyigeze yitaho ibyo twayishikirije yashingiye gushimisha abayihaye akazi kuko mu birego twayishikirije ntiyerekanye ukuntu bitagira ishingiro kandi ikindi twabonye ni uko ari nka sentare twabonye kwikorera ku bwoba uravye ingabo zari zihari zifoye ntiwe kwibaza ko yari amatora bagomba gutangaza ukibaza ko byari ibindi bintu
ikintu mwibaza ko coba caratumye bafata iyo ngingo n'igihe turetse ibyo by'ubwoba muvuga ko boba bakorera ku bwoba
kubera yuko ikigaragara mu Burundi ni uko abafite igikenye gusumba abandi aribo barivuga rikijyana abanyagihugu bagasuzugurwa nk'aho umenga nta gaciro bafise kuko abanyagihugu baratoye kandi batoye neza batora ihinduka iryo hinduka rero bobo ntibarishaka nta n'iryo duteze kubona muri abo bategetsi bafasha bariko baratwomekerera ko
hari abategetsi bariganywe muri ayo matora eka abanyapolitiki bariganywe basa n'abemeye ibyavuye ingingo yafashwe n'iyo sentare bakaba basaba abanyapolitiki bose kubungabunga amahoro n'umutekano abo banyapolitiki bo mu bavuga kwiyo
ni uburenganzira bwabo kuvuga uko babyiyumvira mugabo umutekano mu Burundi uhungabanywa nande kuhungabanywa n'imbonerakure zigwa zirabonera abantu zibagura gusa
ikintu mugiye gukora muri iki gihe ni ikihe none
icyo tuzokora tuzokubahiriza iby'amategeko ashinga dukora iby'amategeko aturekurira hanyuma abo nabo tubarabisha amaso turabe iyo bazojana Burundi
mwari mwatagaje ko muzohava mu gihe sentare y'igihugu ijejwe ibyiza shingiro itubaha inyishu ibashimisha muzoca mwitura sentare yo mu bihugu byo mu ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko uyu mugambi muraca ufite
uwo mugambi turawufise kuko iyo ubutungane buze mu gihugu abantu bashaka kurondera ubutungane mugabo hamwe n'ibyo samakunga azotunganiriza abarundi mu gihe abarundi batazumva yuko bakeneye gushyira ubutungane imbere amahoro mu Burundi azogumara yavugwa ku rurimi mugabo mu mitima ataye ahari
hari abantu benshi bibaza ikindi kintu coba catumye mwemeza ko ayo matora mwatsinze kandi ata bintu biboneka vyo kwerekana ko umugambwe wanyu watsinze ayo matora bakavuga ko mu myaka itanu iheze umugambwe mwari murongoye warose amajwi arenga gato icumi bakibaza ingene muri iki gihe amajwi yoca arenga 50 abo mu ishuri
abo ni ba bandi bashaka kwigira abanyabiharuro gusumba ababi bamwe abatoye ko tubazi n'abivye ko bo nyine bimanga ko bivye mbwa ko atakundi kugira bagumye ubutegetsi babwirizwa kwiba ubumva ikindi muntu yababwira igiki wibaza ko abarundi banezerewe n'uko ama bacirwa bufuri n'abuhoro batora imivyimba abatora imivyimba hariya bitura ubutungane ntibatunganirizwe ahubwo wagiriwe n'abakaba ari wapfungwa ibyo ni byo abarundi mwibaza ko bahisemwo oya namba abarundi bahisemwo impinduka mugabo kubera yuko abamenyere guciza abandi biganje havuze bati ntibishoboka onye ni barakivugira ku mugaragaro
ibindi byemezo turetse ico giture n'izo nguvu muvuga ko umugambo uri ku butegetsi na n'umurwi warujeje gutunganya amatora byakoresheje ibindi bintu byerekana ko mwatsinze koko mu ntanga zose n'ibi
urabye ahantu usanga umuntu wakubwira ati bakavyemanga nabo nyene ati uriya yatoye inshuro 40 uriya yatoye inshuro 40 ibyo si byemezo bihagije iyo usanze hariho n'abantu bapfuye batorewe ugasanga abantu bari mu minyororo ngo baratoye ugasanga abantu bari mu buhungiro ngo baratoye ukibuka yuko na seni byayinaniye gushyira habona urutonde rw'abatora ugasanga ku biro bimwe by'itora abatoye umukuru w'igihugu batandukanye n'abatoye abashinga amateka n'abatoye abajenama ba komine kandi n'amatora yabereye umwanya umwe ibyo biyumva wowe bisigura gute
amajwi mwaronse muri iyi nshuro mushiga ntahe atorwasa n'amajwi ayandi iyindi migambo itaronse ikintu muzokora kugira ngo mu myaka indwi iri imbere ayo majwi arenge ngaho eka muhave mutsinda n'amatora atampari zihari ni nk'ibi
ibyo gukora ntibirekugwa n'amategeko mugaba hakuru ni uko abarundi batahura yuko Burundi busumba inyungu z'akagwi k'abantu bakareka kwemera igitsure cy'abiganje kubera ibyo batumbi batosigura bakumva yuko bagwiza kurondera iteka ryabo imyaka 15 abantu bari mu magogo atagira ukwasa imyaka 15 twabonye imibyimba itemba mu nzuzi twabonye abantu bapfungwa tacho bazira abantu bazimangana bakabura amarengero bariko ngo bafashwe n'abajejwe umutekano imyaka 15 umuntu aja muri sentare ntagira umuciro rubanza ibyo sivyo abarundi bahisemo mu gihe boshima kubandanya mwene ibyo urumva ko kazoza ku Burundi na none kazoba kari mu ngorane ikiza nuko abarundi batahura yuko inyungu z'igihugu zisumba inyungu z'akagwe k'abantu hanyuma kandi bagatahura yuko ingimba idashaka kubaka igihugu na buhoro buhoro igihugu kizotera imbere mu gihe abarundi bazaba batahura ko bose ari abarundi atamwana n'ikinono atabitwa ibipinga atabitwa ibiki bose bakubahwa bakubahirizwa mu gihugu cyabibara.
Murakoze ikibazo cy'ubukene, ikibazo cy'umutekano muke, ibyo si ibintu byiyongereye cyane rwose kuva habaye amatati mu mwaka w'2015 inyuma yaho habereye amatati matora.
Byatanguye kera none kuva muri 2005 ugiye ukaraba ingene ibiciro byagiye biraduga n'amikoro ukuntu yagiye aragabanuka wovuga ngo byo byatanguye muri 2015 kubure 2015 byariyongereye mugabo kuva bagishika ku butegetsi icyo ni ku murongo wagiye umeze wagiye ugenda ugabanuka ibintu byagiye biyangara buke buke kubure 2015 byariyongereye gusumba.
Mwavuze ko makungu adashobora gutorera inyishu Uburundi ariko musa n'abavuga ko mushobora kuzokwitwara ibyo bintu bibiri ntibyo bitandukanye
ntibitandukanye kwitwara ni ukwerekana yuko hari ingorane mu gihugu kumbure byo natuma abarundi natwe twikubita gashi mugabo inyishu ntizova mu mahanga abarundi tutaratahura yuko ineza y'igihugu tubwiza kuyirondera twebwe nyine nk'abarundi tukabwirizwa kuyiharanira twebwe nk'abarundi amahanga ubuse nyugu yuva mutiza umuhoro twebwe turiko turashihana bo baranezeye koko bafite isoko iyo turiko turakumirana bobo kuri bo nta ngorane babarose amahirwe yo kwironderera amafaranga mu buryo buboroheye gusumba ndahacu rero kumenya yuko wabutwara wabutwagwa yuko ineza y'igihugu ibiza kuca imbere ibintu byo kwigungira ko no kurondera inyungu z'akagwi abantu bakagira iyindi ngendo ijanye n'ibihe bya none.
Abanyapolitiki bahiganwe muri aya matora nka bose bariko baratera kamu gasaba abarundi kuguma bafatanye mu nda eka abanywanyi babo bose kugira ngo Uburundi bugume mu mutekano ikintu mubwira abanywanyi b'umugambwe senere niki
ibyo tubwira abanywanyi b'umugambwe n'ibyo tubwira n'abandi bose icyo twanga n'umuntu aja guhahaza abandi ubu ndakubwire ide yeje nari nagiye mu Rutana kugarukira ku bantu batuririwe inzu intwaro irahari inzego zose kuva ku mutumba gushika kuri province abajejwe umutekano niko kuko mbwa abantu baratuririwe amazu indwi yose n'inusu irahera ntawa bakarukiye ko ntawagize gute abategetsi bari bakorera bavuga ngo ntibubake ibimenya abo muco wumva yuko amabi akogwa abakingiwe ikibaba n'intwaro ku rwego rucanke ruriye iyo rero intwaro idashobora kuba hagati na hagati ngo ikingire abantu n'ibyabo burya nawe otera kamo akajana ntacyo biheza ngo bishikire ko icyo rero bumenya ni uko icyo dukeneye nk'abarundi ni uko tugira iteka nuko inzego z'umutekano zitagira ingendo y'abanyamigambwe zigakorera abarundi twese zikabiziturwa n'uwari we wese ntizigira umwana n'ikinono ngo zigire abo zitonesha n'abo zikandamiza kuko uyu munsi ikindi kiyishe iki gihugu abantu bitwa imbonera kure barishyize hejuru y'inzego zose z'igihugu bakora akazi k'abaribo bose izo nzego kibaza igituma zihembwa mu mafaranga dutanga y'amakori n'amatagisi ukibaza ibyo barimo ugahebuka rero ugambena mbe bamenya amateka y'umurundi ayariyo bakayubahiriza intwaro niyubahe abatwagwa abatwagwa natwe twubahirize amategeko nicyo cyotuma igihugu gitekana.
Barongwe mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bavuga ko nk'umunywanyi cyangwa imbonerakure ikoze amakosa ihanwa ku giti cyayo ibyo bintu n'ibikorwa
bikogwa wahe bakaguma bakuma bakora bya bindi bintu bisubirira
aho ukira umuntu yihweje amajwi mwaronse muzaba mufite uruhare ruhambaye cyane rwose no muri leta eka no mushyira amateka imigambi muzoshimikira ko ku byerekeye ibyo bihinduka nk'iyi
kugira uruhare mu nzego nitwebwe tuzadufata ingingo kuko byose barabyihaye abazaba bafata ingingo nibo no mu gucuranura amajwi n'icyo bashatse. Numva rero ibyo uvuga ngo twoshira imbere, twobishira imbere gute atakwe dufata ingingo. Abafata ingingo ni bazaba bashira imbere ibyo bashaka gushikako.
Hari amakuru yatangajwe ika niyo sentare nyene ikaba yarabivuze ko utunenge twabaye matora tudashobora gutuma ibiharuro bihinduka. Aho mwebwe muhavuga ko iki muteranije ivyo mubona ko byabaye nk'ubusuma amajwi mubona yoba ifashe gute?
Oya se ntareje yavuze ugira ngo yaratandukanye n'ibyo se ntiyavuze. None se ntiyari mu bateguye amanyanga yari kuvuga iki? Se ntare ko tuzi nazo nyine ngine zikora yoyo yari kuvuga iki? Hanyuma urabye ingabo zari zihari aho hantu urabona yuko menga ko hari no kuyitera igitsure kugira n'ukuri igucira uruhande. Magabo ukuri nuko twari twatsinze twararenza 58% kwijana.
Mwavuze ko muzo kwitura sentare yo mu bihugu byo mu ishyirahamwe ryo mu Seko bwa Afrika iyo ngingo eka ubwo rubanza muzo rushinga ryari maze kuronka isango murafite umunsi ntarengwa muzo shikiriza ubwo rubanza?
Oya nta munsi ntarengwa turashinga mugabo tutobikora ku gihe cyacu.
Akizero kangana iki ko iyo sentare yoyo izobumviriza?
Icyo kwizera ngo izumviriza cyangwa ntizumviriza ibyo si cyo gikuru. Igikuru ni uko twerekana yuko hari ingorane muri kino gihugu. Bazifata nk'ama, bazifata minenegwe, mugabo tuzaba twakoze icyo tubwiza gukora, tuzaba twabyerekanye. Nicyo gikuru kuri jyewe.
Agatungu Rwasa, umukuru umugambwe CNL, mukaba kandi n'icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka mu Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye Radio Ijwi ry'Amerika.